bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Jewe Diane nahazuye ndongoye ibiganiro na makuru vyino mwanya.
Ntabwo pozisiyo y'urwanda yigeze yinduka, ariko tukavuga ngo n'ubundi twakomeje kuba twiteguye ibiganiro byatuma icyo kibazo gikemuka. N'ubungubu turakiteguye ibiganiro, bashatse ko twabiganiraho twabiganiraho, kandi bafashe icyemezo nacyo twacyanye.
Uyu ni Vincent Munyeshaka, umushikiranganje arabivye ubudandaje mu gihugu cy'u Rwanda. Aha yasigura ko Kigali titeguriye gusubira ku ngingo yayo yo kwihanikiriza urudandazwa rw'impuzu za caguwa. Ico abavyega abagona kuri iyo ngingo muravyumva handi hato. Ariko hagataho abanyagihugu bakorera urudandazwa ku mipaka u Burundi n'u Rwanda bihana na Kongo batekewe n'ubwoba bwa Ebola, turabigaruka ko navyo nyene. Nubanza nkababwira ko igihugu cya Arabia Saudite kiriko kirategura itegeko rihana rigahasha ibyaha byo guhohotera umukenyezi. Ni nyuma y'aho ico gihugu gifatiye ingingo yo kurekurira amakenyezi ku nshuro ya mbere mu kwezi kwa cenda umwaka wa 2017 gutwara imiduga mu ntego y'itegeko rizohana ivyo vyaha. Imaze kwemezwa n'inama nshingamateka, wese azofatwa ku nguvu azofata ku nguvu canke agahohotera umukenyezi azohanishwa umunyororo w'imyaka 5 hamwe n'amande y'amadolari y'Abanyamerika 2008. Umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yashitse muri Mali ejo ku munsi wa kabiri gushigikira abasirikare ba ONU bagiye kubungabunga amahoro mu guhangana n'intagondwa z'abayisilamu zimaze kwica abatari bake mu bagenzi babo. Guterres yagiye ku kambi y'abasirikare ba MINUSCA mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hari w'abasirikare ba ONU babungabunga amahoro n'umutekano. Antonio Guterres yarashimiye intwari z'abagabo n'abagore zafiriye ku rugamba muri Mali. Abasirikare 21 hamwe n'abasivile 7 nibo bapfuye mwaka uheze nk'uko ONU yabitangaje mu ndwi yaheze. Abategetsi bane barongoye imirwi itavuga rumwe uyu munsi ejo kwa kabiri batangaje umugambi wo gukoresha amatora mu gihugu cya Libya ku igenekerezo rya 10 y'ukwezi kwa 12 muri ico gihugu casinzikaje n'ingwano. Abo bategetsi bateye igikumu ku itangazo basohoye nyuma yaho inama nkuru barimwo irangiye ku murwa mukuru w'igihugu cy'u Faransa, Paris. Inama yari ifise umugambi wo kuraba ukuntu amatora yemewe kandi abaye mu mutekano yotunganywa. Abategetsi bumvikanye ko atawuzo kwihanganira umuntu wese azogerageza kudurumbanya ayo matora, kandi umuntu wese azohirarira ngo abikore azobibazwa. Perezida w'igihugu cy'u Faransa Emmanuel Macron yahagarariye iyo nama amaze igihe atera kamo abarunguye abandi mu gihugu cya Libya abasaba gufata inzira yotuma igihugu gisubira kuronka ituze. Radio ya Amerika Samira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda murayumva muri mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri 19 22 25 31 na 41. Turi kandi kuri FM mu gihugu cy'u Rwanda ku 104.3. Ahandi mudutorera ni kuri Facebook yacu ari VOA Radio yacu. Internet ni kuri www.radioyacu.com. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Leta y'u Rwanda itangaza ko itarota yisubira ko ku ngingo yayo yo kubuza urudandazwa rw'impuzu za caguwa, naho Amerika yohagarika amasezerano ya AGOA. Muribuka ko Amerika yari yagabishije yuko izohagarika ayo masezerano mu gihe u Rwanda rutokwisubira ko iminsi 60 yari yaratanzwe yarangiye ku munsi wa mbere. Muravyumva mu nkuru twateguriye n'umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda, Asumta Kabuye.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaraherutse gutangaza ko uburenganzira bw'u Rwanda ku isoko rya Amerika buzahagarara mu minsi 60 niba u Rwanda ntacyo rukoze. Ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo iminsi 60 yaratanzwe na Perezida wa Amerika yarangiye. Donald Trump yari yatangaje ko mu gihe u Rwanda ruzaba rutarisubiraho mu kongera kugarura caguwa azafatira u Rwanda ibihano byo kudasubiza ibicuruzwa byarwo ku isoko rya Amerika ku masezerano ya GOA. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda mu Rwanda Vincent Munyeshyaka yabwira Ijwi ry'Amerika ku Rwanda rutazisubiraho ku cyemezo rwafashe cyo guteza imbere inganda zikora imyenda mu Rwanda hagabanywe imyenda ikurwa hanze izwi nka caguwa.
Ntabwo pozisiyo y'u Rwanda yigeze ihinduka, ni ukuvuga ngo abo wacyari ni ibintu byiza, twabashaka kohereza ibicuruzwa byacu muri Amerika, ariko icyemezo cyo kuva mu Rwanda rwavamo cyangwa rwahamamo ni icyemezo gifatwa na Leta ya Zunze Ubumwe za Amerika. Twebwe u Rwanda nta kindi twabikoraho mu gutegereza, ariko tukavuga ngo n'ubundi twakomeje kuba twiteguye ibiganiro byasuma icyo kibazo gikemuka. N'ubu ngubu turakiteguye ibiganiro, bashatse ko twabiganiraho twabiganiraho, kandi bafashe icyemezo nacyo twacyakira.
Ni uko bavugaga bati muramutse mwisubiyeho mugasubizaho caguwa natwe twava kuri iki cyemezo cyo guhagarika u Rwanda.
Mu Rwanda twatangiye politiki yo guteza imbere inganda, cyane cyane inganda zikora imyenda, zikora ibikomoka ku mpu, zikora ibintu bitandukanye. Sinzi rero niba dushobora kuvuga ngo twemeye kuva kuri uwo murongo wa politiki kugira ngo dukomeze gukora ibinyingi. Nibyo rero nababwiraga yuko Leta y'u Rwanda turakomeza politiki yacu yo guteza imbere inganda, tugakorera ibiri mu nyungu z'igihugu n'abanyarwanda. Ubu rero twebwe twakomeza umurongo wacu wa politiki.
Nubwo ibi byabaye ariko ndetse u Rwanda rukanga kwisubiraho, abari batunzwe no gucuruza iyi myambaro batangaza ko bagifitiye icyizere Leta ko ishobora kuzisubiraho bakongera bakabona caguwa ku bwinshi.
Kugeza amagingo aya biragoye kuyibona, kandi birigaragaza yuko no ku isoko kuyibona bigoranye, ariko twumva batugiriye neza bakayirekura byatworohereza cyangwa se bakayigabanyiriza imisoro byatubera byiza.
Njye numva badohora bakabisubiza uko byari bimeze n'ubundi, kandi icyakorwa nuko buruburu ko inganda zigenda ziyongera ariko nayo yagenda icika cyangwa bagafata iyo myenda yandi amagaze ikagabanuka ibiciro, imisoro ikagabanuka bigaragara cyane.
Ko dukirwumva nuko umusaza wacu yaza kumva turamwemera kandi tureba ko tureberera kure akatwumva kazi bakatuduhorera cyagutaba yagara.
Amasezerano y'ubucuruzi hagati ya Amerika n'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba yashyizweho mu mwaka w'2000 kugira ngo bafashe ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Afurika kujya bagira ibicuruzwa bimwe bohereza ku masoko ya Amerika. Ibi bihugu nabyo byasabwaga kuvanaho imipaka ku bucuruzi bibuva muri Amerika biza muri ibi bihugu. Mu minsi ishize u Rwanda rwatangiye umugambi wo kugabanya cyane icuruzwa ry'imyenda ya caguwa iba yarambawe yavaga mu Burayi na Amerika kugira ngo hatezwe imbere inganda z'imyenda ikorerwa mu Rwanda. Ibi byatumye Amerika nayo isaba Leta y'u Rwanda gusubira kuri iki cyemezo cyangwa igahagarika imikoranire n'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi yarakoze kuri iyo nkuru yaduteguriye. Tukiri mu by'ubudandaji, abanyagihugu bakora akazi ko kudandaza ku mipaka Burundi n'u Rwanda bihana na Congo ubwoba bwa Ebola rurabatekeye, basaba yuko ibyo bihugu bibiri byo raba ico bikoze kugira ngo ico kiza catandukiriye muri Congo nticinjire muri ibyo bihugu ibindi. Na Fidelite ishatse
ingenzi n'abakorera ku mpaka w'u Burundi n'u Rwanda ku Kanyaru batewe amakenga n'ikiza cy'indwara ya Ebola. Harimana Aimable ntumuyabaga w'u Burundi ahejeje guteza ikidodo ku rupapuro rwe rw'inzira ajya mu gihugu cy'Ubuganda. Emile Niyonsaba nawe n'umurundi avuye guteza ikidodo cyo gusohoka igihugu ciwe cy'amavukiro ariko agana u Rwanda. Bompi baje ushinga n'ikiza cya Ebola.
Andi ingenzi indwara yitiza kuntera ubwoba ko nshaje kubafatinge ingendo
birayantera amakenga kubera yuko iyo umaze kumva ko geze muri Congo na Nyabugeri ngo ariba yandukira, kandi bitoroshye no kugira uhavuvi ubonekire canke ngo uharonke ubucanje umva amakengo yagira.
Aho ku mupaka hari urujya n'uruza rw'ingenzi, ariko kandi hasanzwe hariho abaranguye imirimo. Muri bo hari abagendesha imodoka izunguruza abantu, abavunja amafaranga, abadabaza mu bunywero no mu butubutike, hamwe n'abikorera imizigo. Benshi mu bo twavuganye batewe ubwoba na Ebola. Hagati aho hariho n'abandi umutima wabo udasimba kubera ko ha mu Burundi cyangwa mu Rwanda atoba rumva arafatwa niyo ndwara.
Nta muntu aragaragara ngaha ayifise, bituma umuntu yumva nawe yisanzuye. Mugabo hagize ugaragara ko ayifise, naho kongera kwegera hano ko ni indwara mbi. Hariho uburyo bw'uko abantu baronka incaco mbere yuko ibashikiraje babyiza gusa.
Ariko roketse guru cancu kukanya ku ruhande rw'u Burundi ntawe twahabonye ariko rapima ibimenyetso vya Ebola abinjira n'abasohoka. Ku ruhande rw'u Rwanda naho ntitwashitseho, ariko tubajije ingenzi zahaciye n'abahakorera inyishu twaronse n'imwe niyo naho nyene tabahari. Uyu n'umunyarwanda akora akazi ko kwikorera imizigo y'ingenzi, tumusanze ku ruhande rw'u Burundi.
Ko bantu bwabara huko nk'iyo wumvise igihe ko kigituranye ikindi kiri hijya yacyo cyafashwe bumva ko nawe ufite impunge. Ndumva haba nk'abaganga bakora nk'ibintu byo gusuzuma abantu baje binjiye nko mu gihugu bintu nk'ibyo.
Eh haya mu Rwanda nta bihari.
Ara mu Rwanda ntavye.
Ano ya mu Burundi.
Na nta. Tugasaba ko nyine ba badukora nk'uvugizi bagashira nk'abantu basuzuma abantu binjiye.
Naho biri uko myaka iheze 2014 iyo ndwara yavugwa mu gihugu cya Congo, abinjira n'abasohoka ku mbibe zose z'u Burundi hariho abantu bapima ko ataye ibimenyetso vya Ebola bafise. Aho rero abanyagihugu twaganye bavuga yuko byo bavyize ibyo bintu byo gupima bigarutse hagati aho abanyagihugu twavuganye wabona yuko byari bikwiye yuko imbibe zose z'igihugu zikingigwa.
Hagezeho ko leta y'u Burundi kinga yo kinga hose imipaka hose bakaraba ko winjiye ko yinjiye atagwaye cy'abantu usohotse ko badasohotse atagwaye kandi baza bakabigira ku mipaka yose yaba Burundi, Rwanda, Tanzania. Umvuzi bimpaka umwe hama yindi mipaka yindi ukayugurura ashobora nko kwinjirana nko mabanda cyakinjirana mu rumonge umva ko cyo gihe ko ntarashimwe wafashije.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ukinga sida ubijejwe bamenyesha ko imyiteguro yo guhangana n'ico kiza mu Burundi yamaze gutangura. Joseline Sanze rugeze n'umwunganizi nzu umushikiranganje w'amagara y'abantu hari mu kiganiro y'abamenyesha makuru ku munsi wa gatanu heze
mu Burundi. Nababwiye ko kumbibe hariho abaganga twashizeho okay aho novuga nko kuruhwa, novuga nko kuri aeroporo, novuga nko mu Gatumba, ndetse turabe n'ahandi hose nko kuri poro y'Ibujumbura n'ahandi ho bahari abantu binjirira ku mbibe z'igihugu hose turabe ko uburere bw'ubuvuzi buhegereye bwamaze gushiraho abantu.
U Burundi ukaba buhana imbibe n'ibihugu vya Congo, Rwanda na Tanzania. Mu ntazo bumanuko izo mbibe ziri mu ntara za Rumonge, Makamba na Rutana, nayo mu buraruko ni mu ntara Kayanza Ngozi cibitoke nayo mu burengerazuba intara ya Bujumbura iri hano we n'igihugu cya Congo. Muri izo mbibe zose harimo izizwe n'amategeko hamwe n'izo bita ibyambu zikunda gucamwo abinjira n'abasohoka bidaciye mu mategeko. Ukanyaru ku rwego rw'u Rwanda n'u Burundi, Fidelite Ishatse, icyo gya Amerika.
Turacari mu karere abanyagihugu b'abakongomani bo mu bwoko bw'abarundi baba mu kibaya ca Rusizi ni muri gopma ya Rubirizi, territoire ya Uvira, intara ya Kivu ya Majepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, bavuga ko bahohoterwa n'abajejwe umutekano muri ico gihugu. Babivugiye mu nama bakoranye n'intumwa za MONUSCO zijeje uburenganzira bwa muntu ejo kwa kabiri. Vedaste Ngabo aratubandaniza ino nkuru.
Abaturage b'abakongomani bo mu bwoko bw'abarundi n'abanyamurenge tuye mu mwana wo kumutarure bari basoba ibikoresho byo mu nzu bigizwe n'ibikapu na za matora bashaka kwerekeza ku kigo cya MONUSCO kiri ku mutarure mu rwego rwo kugaragariza MONUSCO ihotegwa bagenda bakoregwa n'igisirikare cya Congo nyuma y'ubwicanyi bwabereye muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Ariko intumwa za MONUSCO zishinzwe uburenganzira bwa muntu zasabye aba baturage kwihangana bakaguma mu mihana yabo kuko ikibazo cyabo bazakigeza mu nzego bireba. Aba baturage bo bari bateraniye kuri groupe ma ya Rubirizi mu nama yabahuje n'intumwa za MONUSCO zishinzwe uburenganzira bwa muntu bagiye bagaragaza karengane bagenda bahura nako muri iki kibaya cya Rusizi.
Ikidutangajije ni ku gisirikare cya Congo kihaye kiraza kuduhohotera umwanya ku mwanya hukugira bakurikiza ukuraho kuri bariko baza kudufata twebwe imisore imisore yize ariyo jo yoba nakamaro mu gihugu harabamaje gushika mu dusho bahe barakubitwa natwe kuri uyu mwanya jewe mu masaha ya saa tatu navuye mu maboko y'igisirikare ariko abanyagihugu bamfashije baje kumfata
twagize ubwoba bwishyi cyane kuko batumaze ku misore none je bamaze kutumara ku misore umva hasigariye hehe tuhuba ko twagize ubwoba abantu bose ubutugiteguye kuva ngo twaguruke tujye kwitura igigo cya Monisco abari tujya kwicara Monisco irebe ikintu bo dukingira kuko turabona ko tugiye gushira
bamaze gutwara abasore bangahe
bamaze gutwara abasore bashika batanu
bari kubafatira hehe
bari mu kubafatira bamwe babafatiye mu rubirizi abandi babakura hanyere mu mazu aha mu gisagara iwabo bakabajyana kandi bakajyanwa n'igisirikare cya FRDC
impamvu babatwara babakubabwira ko ari impamvu babatwara
impamvu bavuga kuko ngo hari intuze amakuru avi Burundi azarundira abo bantu ngo nibo bagize masakre mu Burundi
umuyobozi wa groupe ma yarubirize bwana Mirundi Leonard avuga yuko kuva tariki ya 15 abaturaga yobora bamaze iminsi batotezwe n'igisirikare cya Congo ariko agashira imbere ikibazo cy'amakimbirane y'ubuyobozi ka kimwe mu bituma abaturaga yobora bahora bohotegwa aho usanga abaturage b'abapfurero bagwanira groupe ma n'abaturage b'abarundi bityo bigatuma bagenda begekanaho ibirego bidafite aho bishingiye
ejo bundi bagenda mu gwenene baza gufata abantu umwe no bari mu prison hariya kubi batayo ku mutarume abandi bari iruka batatu nibo bari hano uyu munsi mu gitondo barazinduka baza gufata kandi abantu umuntu hano ndababaza mu gufatira umuntu ndababwira nta muntu mukuru hano baragenda bazamutse komanda wa regime yongera tubani basoda kandi hano mu gisagara baza kumenasa abantu ndahari hari n'umugore umwe birutse ko yaguye hasi nimba indigomba kuva mu sindabizi kugeza no abantu bari muri insecurity kubona baza gufungirwa ubusa atacho bazira nicyo gutwa abantu bari bavuze ngo baje kuri Monesco nubwo ababona ko bari hano abagore n'abana batekeye ibintu ngo bahambire ndituzi nimba twebwe baduhoyiki nimba turabakongomani niba turabakongomani titubize tuzi ko turabakongomani twebwe kimwe n'abandi bakongomani bose sinzi gito baduhohotera cyane cyane ibyo byose bitegwa n'amakuru pouvoir
ameze gute
pouvoir parallèle usanga groupe mimwe ifite abashefu babiri ugasanga localité ifite abashefu de localité babiri ibyo ni bihabira bitera kandi n'umuntu harabitera cyane n'umuntu tabwe mu pro yitwa nani Matabika Idiamin nyibaza agenda kujabuka iburundi akaza kubeshyira umuhanaunga ngo umuhanaunga aho bagiye kugira masake burundi or ari binyabakurira guso bya kujira course pouvoir
umuyobozi wa regime gisirikare 3304 ikorera mu ruvunge colonel Numbi hapo avuga yuko ari nta baturage bo kumutarure bafungiwe mu ruvunge kwa ahubwo hari abaturage bafata bakabakoraho itohoza hanyuma bakabarekura colonel Numbi asaba abanyamutarure kudatinya abasirikare ahubwo bagashira imbaraga mu gukorana nabo tumenyeshe yuko iki kibazo cyo gufunga abaturage bo kumutarure kije gikurikira umukwabo wa regime 3304 yo mu ruvunge yakoreye muri uyu mwana wo kumutarure mu rwego rwo gushaka abantu bishi nyuma y'ubwikanyi bwabereye mu ntara ya Kibitoki tariki ya 11 ukwezi kwa gatanu ariko muri uwo mukwabo bakaba ari nta kigwanisho bafatiye kumutarure yadatse ngabo kubwijwe rya Amerika ku mutaru wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Bedaste ngabo inkuru iwe mnashobora gusura kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio ya Truve wa akaburungu com ubu naho mu gisata c'impunzi dusuye mu gihugu cy'u Rwanda aho mwe mugaruka rwahungiye ngaho mu Rwanda ruri kuri ruyungunganya buke buke akarorero na kumwitwa Reynold Butadi acuza amashurwe ageze aho nabari mu bihugu vyo hanze bamuca kugira ngo bashobore kuronka amashurwe rekumenyesha makuru juge ya Amerika mu Rwanda Desire Hatungimana abitugire kumuriri
muri karitsiye ya Kakiru mu gisagara cha Kigali niho Renaud Butari akoreye umwuga wiwe wo gutunganya no kudandaza amashugwe amenyesha ko bayakura muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko cyane cyane mu gihugu cha Kenya icyo gikogwa amenyesha ko yahora gikora atarahunga ariko ko hari ibyo yungukiye mu Rwanda bituma atera imbere kurusha
mu bisanzwe n'insanzwe ndabikora mu Burundi hanyuma ngeze ngaye Kigali sanga ubujyo bwo kuyadandaza ni bwinshi kandi burasagutse kurusha uburyo bwari busanzwe buri mu Burundi. Cari cyumviro nuvuga ni cyo gukoporora byari bisanzwe bikorwa mu Burundi hama umuntu akabikora ngahaye. Tugitangura kudandaza ibyo nari nateguye ko no dandaza nasanze ntafise capacité yo kurivra bikwiriye kuri komande bari bagize. Umuntu agitangura je natanguye ndije nyene. Ni byarenze indwi zibiri kugira ntangure kurondera abantu bamfasha.
Butari arashima aho rudandaza rwiwe rugeze kuko rumutunze kandi rukamutungira n'umuryango.
Ramana babwira ati byifashe neza nuko nyine turi ku radio ariko wowe uri ngaha ndibaza ko wiboneye yuko byifashe neza.
Uri impunzi ni ibintu bishaka gutunga muri buno buzima bwa Kigali butoroshe.
Urabona ikintu cyose kirimo kudandaza kirimo inyungu kuko ni wowe uhitamo igiciro udandaza ko. Ni wowe uvuga uti ndaje buzima nkeneye nkaraba igiciro nocira abantu bari pre kugitanga wowe uravuga uti reka ntangisha antuka amahera nishuza arakwiye kugira mbesheho.
Igikogwa cyo kudandaza amashugwe nta gikora wenyine akaba yaratanze akazi umwe mu banyarwanda bamukorera ajejwe gushikana amashugwe ko bayasavye amenyesha ko atari bwigere yumvira ko impunzi yo muhaya kazi akabashima cyane kubona nawe ahakura ikimutunga
urebije buri impunzi ashinje usanga arahantu bayingunze iri yonyine ariko kuba yaraje agashaka gukora ikintu kandi akadashaka ko twakorana yitwa gukora impunzi ni ibintu biba bigoye cyane nabonye ko ari ukwirekura kwisanzura numva ko ari ibintu byiza kandi nanjye numva ndabyishimiye cyane nanjye bimpa muri mudu yo kuvuga kumwiyumvamo cyane nk'umuvandimwe nubwo yaba avuga ati yatuze mu kindi gihugu cyangwa se ni umurundi ariko dukorana nk'aho wagira ni nka mukuru wacye
nawe urabibonamo akarusho
ndabibonamo akarusho cyane kubera ko bimpa imaje yindi nkabona n'ibintu byinshi cyane bitewe n'ukuntu tuba dukora abantu dukorana nabo ugenda umenya n'abantu benshi tugenda ubona ngira utuntu twinshi menya ku bintu wenda by'indabyo nabyo nyine kandi nta bintu rinzi ariko ntagiye mbimenya cyane kandi menya n'agaciro kandi k'indabo tuvuge nko kuvuga au niveau financier nabyo ndabibonamo akarusho cyane meze neza ndifashije nanjye arafashije cyane kandi
ufashijwe n'impunzi
ubwa mbere nabona kuri ibi bitangaje ubuntu umuntu impunzi ishobora kumfasha kandi nanjye asanze mu gihugu cyanjye ariko pahabwe ko kukuntu tugenda dukorana n'ukuntu tuganira mbona ko ari ibintu bisanzwe ko nawe nabonye yuko yisanze muri sosiyete mu yindi yigira nkaho ni nkaho wagira ngo nawe si impunzi
kwiyungunganya abantu bakareka kwama bateza amashi birashimwa cyane n'abarongoye impunzi zima mu bisagara bitandukanye by'u Rwanda. Patrice Ntadohoka arongoye izo mpunzi amenyesha ko agiye kudodora ahashoboka hose kugira abafise umwete bafashwe.
Ibyo bikorwa bihuza ugwaruka bikabongera bikabagirira n'akamaro twe turabishigikira cyane kandi turumva yuko ari ibikorwa bizofasha urundi gwaruka ahubwo tugahamagarira urundi gwaruka kwijukira ibikorwa nk'ibyo abona bamaze kubitangura kandi bamaze kubagirira akamaro bakaje imbere y'abandi bakabahamagara kugira bafashe babereke ingene nabo batanguye. Twebwe rero nk'abaserukira impunzi harimo no kugwaruka ibyo bikorwa turabishigikira cyane ngahamagarira rero urundi gwaruka ko go kuyandikisha rukagira udushira hamwe kugira ngo bashobore gushira hamwe nguvu bongere bagwiza umwimbu gutyo ntibagume bazerinze bongere bitunge murazi ku buzima bw'impunzi butoroshe na gato.
Uwo mugabo acuruza amashugwe amenyesha ko muri kino gihe kubera ubuhinga bwa internet bifashisha muri ako kazi kabo asiga yaronka abasaba amashugwe yiwe bari mu bihugu vya Buraya bigatuma urudandaza rwiwe rutera imbere. Icihutigwa nuko agiye kongereza abakozi kuko n'abamwitura baguma biyongera nkuko yamenyesheje radio Ijwi rya Amerika. Desire Hatunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika, ikiganiro kiracari wanyu mu ntara. Misi yose nk'ano masaha murabimenyereye ko duca tubashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu muti tubabwira iki ni mukanya gatonya. Uno munsi rero mugenzi wacu Diane Ndonsi Bujumbura aragaruka ku ingwara y'uruhushi. Urukusha murantunga iyo ngwara ari mu ngwara zisinzikaza urukoba rwo yafasha abaganga bahamagarira abanyagihugu baba mu ntara zigwiriyemo insazi zitwa inzira gutumba ari nazo zitera iyo ngwara kwitwararika isuku ryaho babaye inge nifata uko mwoyikingira ni mukanya.
Ingwara y'urukushi iri mu ngwara zititaweho bihagije kandi zigwiriye mu bihugu bishushe. Mu Burundi iri mu makomine amwamwe intara zitandatu muri 18 zigize igihugu. Izo nazo ni Bubanza, Cibitoke, Makamba, Bururi, Rumonge na Rutana. Iyo ngwara ifata umuntu yiyagaza uduherere ku rukoba. Ukwitandukanya n'izindi ngwara zifatira ku rukoba birasaba ko umuntu ashika kwa muganga agakoregwa ibipimo. Muganga Bucumi Victor arongoye umugambi w'ingwara zititaweho bihagije n'uruhumyi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida arabisigura.
Umuntu aguma aribwa cyane ku rukoba, aguma yiyagaza umwanya wari wose, nta gahengwe na gatoya ashobora kuronka atareka yiyagaza. Ariko kugira umuntu amenye neza ko ariyo ngwara yamufasha ariko yiyagaza, nuko haba ibindi bipimo hamwe bapimira ingwara bita muri laboratoire kugira bemeze by'ukuri ko agakoko gateri yo ngwara babakabonye, n'agakoko kitwa Oncocerca volvulus.
Ariko ako gakoko muganga abandanya sigura ko kava mu nsazi yitwa indira gutumba iba mu turere tugwiriyemwo imigende n'inzuzi zitemba. Bamwe mu bamaze kuribwa niyo nsazi mu ntara ya Bubanza bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko basinzikara kugezaho baruha mu kuyagaza n'intoke maze bakikora ku biti n'ibitiritiri by'ibigori. Ivyo navyo muganga Bucumi Victor avuga ko bishobora kubakwegera urupfu.
Aho yiyagaje harashobora guca haza iyindi migera mu byo bita sil infection, umuntu arashobora guca hajamwo iyindi migera ituma umuntu ashobora kuwara akaremba agashobora no gupfa.
Nuwo iyo ngwara y'urukushi itishe, abaganga bavuga ko kenshi ibatera uruhumyi, ariko kandi uyivuje arakira nubwo bimufata imyaka 15 ari ku miti. Vyongeye urongoye umugambi w'ingwara zititaweho bihagije n'uruhumyi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, abandanya avuga ko uko umwaka utashe batanga umuti duce two muri izo ntara irimo iyo ngwara uhabwa abantu bose barugwaye co kimwe n'abatarugwaye bafise imyaka kuva kuri 5 n'irenga. Ariko rero ntibisigura ko abana bari munsi y'imyaka 5 badafatwa n'urukushi. N'ubunyene muganga Bucumi Victor arabitanga ku muco.
Abana rero bari munsi y'imyaka 5 nabone irashobora kubafata, kandi ubuzobona umwana ari munsi y'imyaka 5 afise ibimenyetso by'iyo ngwara ntazareke kumuzana kwa muganga, kuko nabone iyo miti turayibaha mugabo kubera abana badashobora kumira ibinini rimwe rimwe tuca tubibaha tubanje kubisya tukabiba nk'agafu. Mugabo mwayo masekeza tugira rimwe mu mwaka abana ntibaba barimo kubera twiyumvira yuko abana bataba bararibwa cyane n'izo sazi kugira iyo migera ibakuriremo.
Iruhande y'uyu mugwi w'abana hari n'indi migwi itaronswe umuti uvura ukongera ugakinga usanzwe uboneka igihe cy'amasekeza gusa. Aha twovuga nk'abakenyezi bibungenze, abakenyezi bataramara iminsi irenga 8 bibarutse, indembe ziri ku musego, eka n'abanyoye inzoga zambiye uwo munsi umuti waramutse gutangwa. Ariko muri rusangi uwo muti uvura urukushi usanzwe witabigwa cyane n'abanyagihugu, ni mu gihe usanzwe ubavura n'inzoka zo mu nda ukanica n'utundi dukoko tujyana ku rukoba. Kuko muganga Bucumi Victor abivuga
uwo muti witwa Mectiza mukwica iyo migera teriyo ngwara y'urukoshi urica n'iyindi migera usangira mu muntu kurukoba nk'imvunja, imbaragasa n'ubundi buntu bushobora kwinyegeza mu rukoba rw'umuntu. Usanga rero abanyagihugu bitabira cyane ayo masekeza n'ukuri barashima uwo muti.
Abanyagihugu barafise intererano mu gutuza iyi ngwara y'urukoshi. Uyu muganga abasaba ko bo kwitwararika kugirira isuku aho babaye.
Cambere no kukamenya, umaze kukamenya uco kirinda. Uko yirinda rero bikomeye no kwirukana ho gakoko kugira kave mu bantu kareke kubajya.
Ni kuvuga yuko arimo ibijanye no kugira isuku aho babaye.
Birimo nkuko mubivuze cyane cyane bimwe bita assainissement d'humidité, no kuvuga kuringaniza aho baba bagatema ivyatsi ku nzuzi bakaraba yuko atavyatsi bibi bishobora kuhamera kugira ako gakoko kabemo aho bakabonye naho bakahapompa kugira katuzwe.
Tumenyeshe ko ahanini abantu bafatwa n'ingwara y'urukushi ari abantu bakuze barangurira imirimo yo kurima no kuragira iruhande y'amazi abamwindira gutumba ari nayo nkwezi yayo. Amakuru tubandanya dukura mu buvuzi nuko muri kahise yigeze komora abantu muri ayo makomine n'imirimo yaharangurirwa igacumbagira. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Ndonse, urakoze cyane gose. Akaba no kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze inshuti bakunze mwari ko muratwumviriza, abakozi n'amenyesha makuru batandukanye bagize ico baterera muri kino kiganiro iwanyu mu ntara. Yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Linas yashize hamwe twembi uko turi batatu ku bw'ijwi rya Amerika. Tuyifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu. Mubandanye mugira umunsi mwiza.